kumfanira dijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwabonye ikingura. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu Aloyizi Bigirimana aratugeza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse abaduteza amatwi, turayahera kuyavugwa muri Afrika Sentare ntahinyuzwa muri Kenya yaremeje ko guhindura ibwirizwa shingiro bizohindura uko igihugu cyubatse muri politike kandi ngo biteye kubiri n'amategeko. Ingingo ihagaritse utwiguro twa Perezida Uhuru Kenyatta two guhindura kazoza ka politike y'igihugu biciye mu ibwirizwa shingiro. Abacamanza batandatu kundwi bagize iyo sentare baremeje ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kuva mu banyagihugu basanzwe atari kuri perezida w'igihugu. Uyu mugambi warugamije gushiraho ibiro vyamaho vy'umushikiranganji wa mbere hamwe n'indi myanya 70 ya politike. Abategetsi aribo perezida Uhuru Kenyatta hamwe na Raila Odinga bari bavuze ko uburyo bwiza bwo kurinda injyane za politike zamazabaye muri Kenya ari ugushyiraho ibibanza byinshi bya politike. Sentare ntahinyuzwa ya Kenya yavuze ko ishyigikiye ibyemejwe n'ayandi masentare yatanguye kwiga iyi dosiye. Ayo masentare nayo nyene yemeje ko ari umugambi uteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Kenya. Raila Odinga yahawe ikibanza cy'umushikiranganji wa mbere igihe haba ugusabikanya ubutegetsi inyuma y'imvururu za politike zo mu 2007 zari zishingiye ku matora. Ariko inyuma y'amatora yo mu 2012 uwo mwanya waciye ukugwaho. Amakuru kuri Afrika kandi inama ya onijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yaratoye yongera iremeza ku bwinshi bw'abayigize umugwi mushasha w'inteko za Afrika ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Somalia. Itegeko ryemejwe rivuga ko uyu mugwi mushasha uzoca uzozuragabanywa abasirikare kuva ku bashika 20,000, abapolisi hamwe n'abasivile kugeza kuri zero. Ibyo bikazoshika mu mpera za 2024. Uyu mugwi mushasha w'umwe bwa Afrika uri kubungabunga amahoro muri Somalia wiswe w'imfata kibanza uzobujejwe gufasha abasirikare ba Somalia kugira nabo bazokwibe ko muri kazoza. Usubiriye Amisome w'ikiringo cyawo cyarangiranye n'uwa kane. Somalia ihitiye mu bitero bya Al-Shabaab mu ndwi ziheze byahitanye abatari bake. Mu gihe ico gihugu co mu ihembe rya Afrika gushika ubu cananiwe gutunganya amatora y'abashinga amateka kugira nabo bazobashe gutora umukuru w'igihugu. Muri Darfur naho imigwani kazi hagati y'imihari idacana uwaka mu ntara ya Darfur muri Sudani yahitanye abantu 45. Abategetsi bavuze ko iyo migwano yadutse ku munsi wa kabiri hagati y'ubwoko bw'abafarata hamwe n'ubwoko bw'aba Rizeigat mu mihana iba inyuma y'igisagara cha Nyala ni mu mugwa mukuru wa leta ya Darfur yo mu manuko. Abagore hamwe n'abana bari mu bishwe muri uko gutana mu mitwe. Amakuru ava mu baganga yemeza ko abantu hafi 20 bakomeretse, bamwe baratsinzikaye cyane baratwagwa no mu bitaro. Umunyagihugu umwe wo muri Darfur yo mu manuko Mohamed Al-Fate yavuze ko iyi mirwano yadutse inyuma yaho umwe mu bo mu bwoko bw'Abarabu yiciwe. Turabandaniriza mu yavugwa mu makungu. Uburusiya bwavuze kuri wa gatanu bwugurura umuhora w'abasivile bacamwo kugira bave mu gisagara cha Mariupol kiri mu manuka bushira ubuseruko bwa Ukraine. Mushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya yavuze ko iyi ngingo ije inyuma yaho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na chancelier w'Ubudage Olaf Scholz babisabiye perezida Vladimir Putin. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryavuze mu gatondo kejo ku munsi wa kane ko ririko riritegura naryo korohereza abasivile bava muri Mariupol Ukraine yavuze ko yarungitse amabisi yo gukura abasivile muri ico gisagara inyuma yaho Burusiya butangarije ko buhagaritse imigwano. Amashirahamwe y'abagira neza avuga ko ibihumbi by'abasivile bagotewe muri ico gisagara kitagira ibifungurwa, kitagira amazi ndetse n'imiti. Ariko twigore two kugerageza gushikana ifashanyo ku basivile ntitwakunze, naha makungu yabishizemo ingufu zidasanzwe mu kubisaba. Impande zose ziri muri iyo ntambara uko ari zibiri ziragirizanya kutorohereza ico gikogwa. Muri Venezuela ibiro by'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu ijejwe guhana ivyaha CPI yavuze ko ibyo biro bigiye kugurura ibiro byayo muri Venezuela mu gihe iyo sentare iriko iratohoza ku byaha by'ubwicanyi byo byarakozwe n'abajeje umutekano muri ico gihugu cyo muri Amerika yo mu bumanuko. Ingingo yo kugurura ibiro yatangajwe n'umushikiriza manza mukuru wa CPI Karim Khan ejo ku munsi wa kane arangije urugendo yarimo ku mugwa mukuru wa Venezuela Caracas. Khan yavuze ko ashimira leta ya Venezuela kubona yaremeye gukorana na sentare mpuzamakungu CPI kumatohoza ku byaha ku kiremwa muntu byo byarakozwe muri ico gihugu cha Venezuela.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Shuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumvira kuri FM 88 n'ibicicenda ya radio Ijwi riyobora. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye uduce twari twarafashwe n'inyeshyamba za M23, ariko abahunze ntibarizera umutekano neza kugira ngo batahuke.
Abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo, ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo, kuko turi kureba ko abasirikari aho bari ni ngombwa amahoro gane, kugira ngo noneho uriya bumwe bwo dushaka ku musirikari n'umuturage buze bubonekane.
Uyu ni umwe mu baturage ba Rucuru bakuwe mu byabo n'intambara muri Kivu ya Ruguru. Mu Rwanda imvura nyinshi yangije umuhanda Kigali Akanyaru, abawukoresha bashakisha andi mayira. Naho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco arifuza kumenya abishe uwahoze ahagarariye Vatikani mu Burundi Arikiyepiskopi Michael Courtney mu 2003. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda imvura idasanzwe imaze iminsi igwa yangije umuhanda mpuzamahanga Kigali Akanyaru ahitwa Bishenyi mu karere ka Kamonyi intara y'Amajyepfo. Ababishinzwe barihanganisha abawukoresha bakababwira ko mu bihe bya vuba cyane uzaba warangije gusanwa. Eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru.
Mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Ibishenyi ku Kamonyi mu murenge wa Runda, imashini ikora imihanda iratunganya umuhanda mpuzamahanga Kigali Akanyaru n'ibindi bice bitandukanye bihuza u Rwanda n'amahanga. Uyu muhanda utakiri nyabagendwa washitse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Ibinyabiziga bikoresha uyu muhanda biva mu ntara biza mu mujyi wa Kigali ntibyorohewe na cyane ko ugendwa cyane. Byasabaga ko nk'ibinyabiziga bitwarira abagenzi hamwe bibasiga Ibishenyi, ababishoboye bakagenda n'amaguru kugeza aho baboneye ibindi binyabiziga bibageze i Kigali n'ahandi. Nibyo umushoferi imwe muri kompanyi zikura abagenzi mu majyepfo zibazana i Kigali asobanura.
Nyine hari umuhanda wacitse, nuko gera ngaha tugahererekanya abagenzi zibe zikaba zibavanye i Kigali zikabazana zikabageza ahangaha, zabageza ahangaha natwe tugahita ko tuhakomezanya natwe abo tuzanye izi Kigali zigahita ko zibasubiza i Kigali.
biroroshye se
nubwo buryo bwonyine bwo gukoresha ntago bworoshye kuko hari ubwo umuntu azaje nk'imuhanga agashituka giye muri butare ugasanga nyine ntago bigenze neza ugucerereza abantu urumba abantu ntibagendera kugihe ukugera ruguru ugasanga mbutyaje ni nyinshi mbega ibintu byose ntago biri kugenda neza
n'umuntu utoroshye cyane ko ari ibihe abanyeshuri bari gusubira mu biruhuko Ako hatambuka byari bigoye kubera uruvunganzoka rw'abanyeshuri bari babuze uko binjira mu mabisi bataha abatwara abagenzi kuri moto bo bahaboneye icyashara kuko igiciro cy'urugendo basaga n'abagiye ku byinshuro ebyiri uyu munyeshuri wavuganaga n'ababyeyi be kuri telefone byumvikana ko yabuze yacira na yamira ijwi rya Amerika rya Musanze Bishenyi avuye kwiga mu burasirazuba
Nina vite magani nani bwo murongera haya
Kubwa amahirwe umumutari yemeye kugeza uyu munyeshuri wabo mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi nawe yemeza ko ikibazo cy'ingendo kigoye kubera uyu muhanda wacitse
Nguye muhanda urabona yuko wageze ikibazo haje mambuti yaje benyabiziga byinshi nyine nago byagiye nkuko byajyaga bigenda urumva yuko nawe abana nyine byabageze hingaruka urumva nimba yategaga nk'imodoka imugeza wenda nko kurarete runaka byabaye ngombwa yufatega moto kandi ntabwo moto yahuza igiciro n'imodoka akurebye nyine buriya icyangombwa nuko yagera mu rugo kandi akagera aya mahoro
ijwi rya Amerika kandi ryaganiriye n'umuryango nawo byagaragaraga ko amanjiriwe umusaza n'abana be babiri bari bagiye mu birori by'umukobwa wabo warurangije amashuri
ubu ngubu nyine twebwe twavaga hano imusambira tujye Kigali nyine hari umwana wari ufite ikibazo yuko agiye gukora graduation tumuherekeje ariko nyine bite n'iki kibazo cy'umuhanda wapfuye turahagamye ntago twabasha kubona uko tugenda
ubu muragera yo bigenze bite rero
ubu natwe ntago tubizi na moto ntago twabasha kwibona ni ikibazo kitoroshye ubona kitoroshye ku mpande zose
umwana agomba kwambara yarangije amashuri hoteli
umukobwa urumva umeze ute kuba usoje amashuri ariko hakaba haje imbogamizi
ntago byari byoroshye numvaga ari ubukwe bwanjye bwa mbere ariko nyine habaye ikibazo cy'umuhanda ariko aho ngererayo nacyo ndagerayo
ubutegetsi bw'intara y'amajyepfo bwahisemo kuyobya ibinyabiziga aho bishoboka ibiturutse mu mujyi wa Kigali byageraga ku Ruyenzi bikazamukira Gihara bigatunguka Nkoto cyo kimwe n'ibiva mu majyepfo byanyuraga mu Nkoto bigahinguka ku Ruyenzi bikomeza i Kigali Madamu Alice Kaitesi guverineri w'intara y'amajyepfo yasabye abagenzi kuba bihanganiye ubukererwe bashobora guhura nabwo kubera ikibazo cy'iyo mihanda mito ya Gihara akizeza ko kubufatanye n'abandi bafatanyabikorwa mu bihe bya vuba uyu muhanda wangiritse usubira kuba nyabagendwa
imirimo cyo twemeranyije nuko yihuta cyane bishoboka ariko contractor buriya nawe ko tuba turi kumwe mu nama araza kuza kutubwira iminsi nyayo uyu muhanda wongeye kubonekeramo uyu muhanda ushobora kunyuramo imodoka nyinshi ku isaha nyinshi zishoboka murabizi imodoka nini imodoka ntoya niyo mpamvu na deviation yashatswe yagize ikibazo ndetse n'imodoka zikagenda zishaka aho zicengera mu makaritie yarunda bigasa naho biteje icyo kibazo ariko turaha hanyine kugira ngo dufashe abaturage kandi babashe kwambuka cyo tubasaba n'ukwihangana niba harimo iminsi yongeye amasaha yiyongereye abantu bihangane
byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika rikora urugendo ruzenguruka umuhanda wa Ruyenzi Nkoto twabonye umuhanda ari muto ku buryo amakamyo aremereye cyane yahisemo guparika hari aho biboneka ko na bisi ebyiri zidashobora kubisikana muri uwo muhanda w'igitaka ku gice kimwe bigaragara ko batangiye kumena mu rusekabuye mu mugambi wo koroshya imigendekere umwe mu bakozi bakoraga umuhanda Kigali Kanyaru yatubwiye ko bidashobora kubafata munsi y'iminsi itanu bakora amanywa nijoro kugira ngo umuhanda usubire kuba nyabagendwa undi muhanda nawo wari wangiritse utari nyabagendwa nk'uko byari byatangajwe na polisi y'u Rwanda n'umuhanda Nyamagabe Nyamasheke kubera imvura idasanzwe gusa duteguriye inkuru polisi yanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter ko uwo muhanda wasubiye kuba nyabagendwa hari abakomeza gusesengura bakemeza ko bizakomeza kugaragara nk'ikibazo igihe cyose nta wundi muhanda wa hafi winjira mu mujyi wa Kigali wunganira urusanzwe uhari kuko niyo umugezi wa Nyabarongo wuzuye imigendekere y'abakoresha uyu muhanda bava cyangwa binjira muri Kigali ivukamo ibibazo bagira ubusajwi rya Amerika kukamonyi mu majyepfo y'u Rwanda
umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco muri iki cyumweru yakiriye i Vatikani umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amusaba gukoresha anketi ku iyicwa mu 2023 ry'uwari umuhagarariye i Bujumbura Archiepiscopi Michael Courtney no kugeza mu nkiko ababikoze ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Leta ya Vatikano n'umwungeri mukuru wa Ekleziya Katolika batangaje ko abishi wahoze aserukira papa mu Burundi babwirizwa kumenyekana imbere yuko hahimbazwa imyaka 20 iheze yishwe mu kwezi kw'12 umwaka kuza Musenyeri Mikaeli Kurutini yiciwe mu Minago ubu ni mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'2023 yaguye mu mutego w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bahanganye n'abasirikare b'igihugu icyo gihe cy'intambara. Kurutini wo mu Ireland yaramaze imyaka 3 gusa aserukira papa mu Burundi. Icyo bikoze umusenyeri yishwe afite imyaka 58 yumvikanye akatari gake asaba abashamiranye gushira hasi ibigwanisho bakaja mu biganiro, ndetse Ekleziya Katolika yikeka ko ashobora kuba arico yazize ibyo papa Francisco n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vaticano babibwiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yaramazemwo indwi yose ku cicaro gikuru cha Katolika mu gihugu cy'u Butaliyano. Prezida Evariste Ndayishimiye yijeje papa Francisco kw'amatohoza kuri urwo rupfu agiye kunyaruka.
Baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe, ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze. Uburongozi bw'igihugu bwari buhari ntibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye, kuko murabizi ko twari mu bihe vy'amagume aho umwe wese yatumwiko mu kuwundi. None rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bazobigirira amatohoza, bavuze bati ko twumvise ko ari umugwi uri kuragira amatohoza, twosaba rero ko onyarutsa kugira ngo mwakuza tube tuzi ingene vyagenze. Ubu nawo uwo mugwi musanze muzi kuri ku kivi ku buryo twizeye neza yuko tuzomenya ingene vyagenze.
Igihe yatahukavuye mu rugendo rwiwe ku muhinga mukuru uyu wa gatatu, Perezida Ndayishimiye yavuze ko i Vaticano banamubajije ingene imigenderanire hagati ya Ekleziya Katolika n'ubutegetsi yifashe mu gihugu ciwe. Mu ntoreka zadutse mu mwaka w'2015 abungere ba Ekleziya Katolika bari bahanuye nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo. Bavuze ko bari bafise amakenga ko icyo kiringo kizotera indyane mu gihugu. N'inyuma y'intureka urwego rwa Ekleziya Katolika rwaranebaguye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ahari ku butegetsi. Ibyo byatumye izo nzego zibiri zitarabana ryiza. Umukuru w'igihugu yishuye papa Francisco kubo imigenderanire yasubiye kunaguka.
Twaraganiriye n'imibano hagati ya Ekleziya Katolika ni nzego z'u Burundi z'igihugu, ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cyane. Ekleziya Katolika y'u Burundi ifasha cyane mu by'imibano, mu bijyanye n'iterambere, mu bijyanye amagara y'abantu n'indero, kandi yuko ari ifise amashuri menshi, bitaro byinshi. Baca banavuga bati mu minsi iheze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitike na Ekleziya Katolika, bati none ubu uvyifashe gute? Hanyuma acamubwira ko uno munsi imeze neza yuko amaparuwase ari yaguma ariko arafasha kugira ngo nk'urwaruka rutere imbere, urwaruka rushobore gukora ibikorwa by'iterambere.
Uyu mwaka Ekleziya Katolika yiteguriye guhimbaza imyaka 60 iheze intumwa ya mbere ishitse muri ico gihugu guserukira papa. Ku mwaka uza naho ni isabukuru y'imyaka 125 iheze Ekleziya Katolika ishitse mu Burundi. Umukuru w'igihugu yaratumiye papa Francisco muri iyo minsi mikuru. Papa yishuye iki?
Narashimishijwe n'uko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yanje. Aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza 2023 nzocanza, kandi ndavyanditse kuko yaciye avyandika, yerekana yuko yavyakiranye igishika.
Urugendo rw'umwungere mukuru wa Ekleziya Katolika mu Burundi ruheruka mu mwaka w'1990 aho papa Yohani Paul wa kabiri yahamaze iminsi 3 mu kwezi kw'icenda. Hamwe papa Francisco yogendera Burundi azosanga abakristu baragabanutse agereranije n'abari bahari igihe Yohani Paul wa kabiri yagendera Burundi. Raporo y'inama nkuru y'abepiskopi Katolika yerekana ko ubu abakristu ba Katolika bagabanutse kuva ku bice birenga 90% gushika ku bice 61%, nayo abakristu bayandi madini y'abakizwa bariyongereye gushika ku bice 21%, bavuye ku bice 5% vy'abarundi mu myaka 30 iheze. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Dukomereza makuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'igihugu zabohoje ahari harafashwe n'inyeshyamba za M23 mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Imirwano yimukiye muri pariki ya Virunga ubu niho ibera. Abavuye mu byabariko ntibarizera umutekano kugira ngo batahuke. Ibindi tubibaza umunyamakuru wacu muri Kivu ya Ruguru Ali Asanka Darius.
Imidugudu ya Chanzu, Runyoni, Disiza, Nyarubara na Chengerero yongeye kwigarurirwa n'ingabo z'igihugu nyuma y'iminsi ibiri iri mu maboko y'imitwe y'inyeshyamba ya M23. Ibyo byabaye mu ijoro y'ejo no muri iki gitondo cyo kuwa kane. Ikigaragara gusa nuko abahunze bataragaruka kubera ubwoba bagifite. Pascal Uwuzuye atuye Rucuro.
Kuko uzi ko abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo, ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo, kuko turi kureba ko abasirikari aho bari ni ngombwa amahoro gabe reconfort, kugira ngo noneho buriya bumwe bwo dushaka ku musirikari n'umuturage buze bubonekane, kandi dushimire n'abayobozi kuri iyo ndambwe bazabo bakoze.
Mu itangazo ry'abayobozi b'ingabo mu ntara ya Ruguru kuwa mbere gushize, bavuze ko batazemera gutakaza na metero nimwe mu maboko y'umwanzi. Hari ariko abagishidikanya n'ibivugwa bya leta. Bamwe mu badepite bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bavuze ko iki gikorwa ari ikinamico. Uyu ni Prince Kiyangi, umwe muri abo badepite.
Au gouvernement central de prendre
kuri guverinoma gukoresha uko bashoboye kose kugira yuko umutekano n'uburenganzira bw'abaturage bigaruka. Guha ingabo z'igihugu ibikoresho byuzuye no kureba ikibazo cyo guhembwa kw'abari ahantu hari imirwano. Kuri perezida niba azi yuko u Rwanda rufasha inyeshyamba za M23 kandi zikingira mu gihugu cyacu, turasaba ko avugana na mugenzi we bafatanye kurangiza aya magambo.
La République boira sa honte pour toujours.
Urubyiruko ruharanira impinduka ruhuriye mu muryango wa Rucya rwasabye leta gufata ibyemezo bikomeye umutekano ukagaruka mu gihugu cyose. Espoir Ngarukiye n'umuvugizi wabo.
Declare soutenir.
Komeje ko dushyigikira nk'uko bisanzwe ingabo z'igihugu, tuzisaba ko zireka gukomeza gushukwa n'abanyapolitike. Rucya irasaba ko bahita bavanaho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za Ituri na Kivu ya Ruguru, ko ntacyo bimarira ingabo z'igihugu aho kugira yuko zikora akazi neza uko bisanzwe, bagasubizaho abayobozi b'abasivile bakemure ibibazo byerekeye amajyambere n'ibindi. Turasaba ko FRDC kibazo cyo gufatanya n'ingabo z'u Rwanda, Uganda n'Uburundi birangirana. Imirwano imaze iminsi itatu hagati y'ingabo za FRDC n'inyeshyamba za M23 yagize ingaruka nyinshi zirimo gutuma abantu barenga ibihumbi bibiri bahunga, indege imwe kuraswa ikagwamo abasirikare umunani ba MONUSCO n'abandi bantu umubare utaramenywa kwicwa. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Tuve muri Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho tunyarukire muri Tanzania. Ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira ineza y'abana Save the Children rikorera mu nkambi y'impunzi ya Nduta rivuga ko mu gihe cy'umwaka rimaze gusubiza mu miryango yabo abana bari munsi y'imyaka 17 barenga ibihumbi bitatu bari baratorotse inkambi bajya gupagasa mu bindi bice by'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yaduteguriye iyi nkuru.
Umuvugirizi wa Save the Children mu nkambi ya Nduta, Bwana Jamali Abdalla, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana bataruka inkambi bakajya gushaka ubuzima. Muri zo havugamo ubukene bugaragara mu miryango. Benshi muri bo n'abaheba amashuri bivanye n'ikibazo cyo gukena ibikoresho bya nkenerwa harimo amakaye n'imyenda y'ishuri. Avuga ko ikibazo nuko baca bakoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi kandi barengeye, nko kurima, gufyatura tafari, kubaka amazu no kuragira ibitungwa. Bwana Abdalla yavuze yuko iryo shyirahamwe ritegereje gufasha abana barenga 5,000 mu gice cya mbere mu ntumbero yo kubaha imfashanyo zitandukanye kugira bagire imibereho myiza nk'abandi.
Katika kipindi mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana basanze bakoreshwa ibikorwa bikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye bamwe mu babyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijyuje Amerika bemeza ko abana benshi batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe
abanyeshuri benshi barasafira bakajya hanze y'inkambi kurondera ubuzima ubuzima bw'abanyeshuri bwarononekaye umuntu ashobora kureka kwihangana ugasanga aratoroze ikambi ipfanye n'ubuzima bwe bubi rero bishobora gusanga ubuzima nabwo nyine budasa usanze ubuzima budasa usanga n'ingeso zitandukanye
barahuye n'ingwara nyinshi zitandukanye bamwe barahevye amashuri abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingwara zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanze baca baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye kishwa kuri mbashe rwasanga uravuza gasawe ni cyangwa uravuza utuvuta
abeshi baratwaye amata abandi baraje mu bijiji kubigira abandi baraba ibirara byo ngaho nta bikoresho bafise na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishure twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana abo babyeyi batuye mu nkambi basabye yuko amashyirahamwe yatandukanye yofasha imiryango ikayiro sifashanyo zihagije ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye
bo bafasha nyine bakabaha nk'ibyangombwa amakaye amakaramu cyangwa bakabaha nyene ibintu nyene byo gufasha nyene nk'abo bigeme nyene hasa nk'abigeme
abo gico saba nuko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha bigani baje maje guhura n'izo ngorane bahuye nazo
ntibasohoke hanze y'ikambi kubwo ubuzima bw'ibyo bikoresho cyangwa ngo bajye gukora ubundi buzi butandukanye mu nkambi ubwo kubura ibikoresho byo kwishyura
ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 900 buri uko umwaka utashye gusa hakurikije ibitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga 700 bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi ya Nduta kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Uganda barara igira hirya ni komata erego akwiri ahantu hose niki winyegera ariko abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubibugo
eh yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uziko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
kabira simuhumurwa mana shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi ya shofe twigende kombo taxi yanjye Kongo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kongo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kongo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kongo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya humurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mbifurije kugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.